Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika muri kumwe natwe kuri no genekerezo rya 16 kwezi kwa mbere kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Oh, ikibazo cy'impunzi urumva ahubwo n'abandi baguma biyongera bahunga n'abandi buca bahunga nta muntu azosaba impunzi ngo zize kuko impunzi ziwuzisaba ziriza nazo nyine zirabye kwe mu gihugu haramarura umutekano bimwe byatuma bahunga ko bitagiriwe.
Ni Leon Sengendakumana icegera curongo uyu mugambwe sa abanyafrodebu yamirira kure ciyumviro ca bamwe mu banyepolitike bariko barabonana n'umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mkapa iyarusha mu gihugu ca Tanzania co gusaba impunzi ngo zitahuke. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje kuri no w'Imana ko hari abagwanyi bashika ku 200 b'umuhari M23 binjiye ku butaka bwa Kongo bavuye mu gihugu c'Uganda. Lambert Mende, umuvugizi wa leta ya Kongo, yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko abo bagwanyi binjiye mu gace ka Ishasha ku birometero 155 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Goma, umugwa mukuru wa Kivu y'uburaruko. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka w'2013 muhari M23 na leta ya Kongo bari badasiniraniye amasezerano aho uburenganzira abagwanyi bipfuza gutaha bagasubizwa mu buzima busanzwe. Leta ya Kongo itangaza ko kuva ico gihe abashika 193 ku 1,500 ari bo bahungutse bava mu Uganda, mu gihe 13 gusa ari bo bahungutse bava mu Rwanda ku bushake bwabo. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika kane 2017 ribadabandanya kuri no wa mbere bitegekanije ko igihugu cya Togo kiza gutana mu mitwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mugiye ku munsi w'ejo na Uganda izotana mu mitwe na Ghana, Mali nayo igatana mu mitwe na Misiri. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika rero rizomara indwi zitatu aho igihugu kizotahukana igikombe kizomenyekana ku igenekerezo rya gatanu ry'ukwezi kwa kabiri. Aha twokwibutsa ko igikombe cha Afrika mu mupira w'amaguru gihiganirwa uko imyaka ibiri heze mu ihiganwa riherutse ryabereye mu gihugu cha Guinea Equatorial mu gihugu cha Côte d'Ivoire no wegukanye intsinzi utsinze igihugu cha Ghana. Hico gihe mwanya wa gatatu atahukanye igihugu cha Congo Iharanira Demokarasi, Guinea Equatorial nayo itahukana ikibanza cha mbere. Ihiganwa rikurikira ritegekanijwe kuzobera mu gihugu cha Cameroon mu mwaka w'2019. Muri make kandi abantu barenga 550 bari hereje amabarabara i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania ku munsi wa gatandatu biyamariza urudandaza rwa mahembe y'inzovu. Ugo rugendo rwataziriwe urugendo rw'inzovu rwatunganijwe na ambasade y'Ubushinwa muri Tanzania ifatikanije n'ishyirahamwe ry'Abashinwa gishinze guteza imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'Ubushinwa. Abigaragambya barimo n'userukira Ubushinwa muri Tanzania hamwe n'abashinwa baba muri Tanzania bari bafise intumbero yo gukingira inzovu. Tanzania niryo huriro ry'abadandaza amahembe y'inzovu muri Afrika rusansuma yatunganijwe na leta ya Tanzania mu mwaka wa 2015 yerekanye ko ico gihugu catakaje 60% y'inzovu mu myaka itanu gusa. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Bushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri ubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu radio yacu voa.com na kuri ubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Abari Arusha muradukurikirana kuri internet.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe ndanabifuriza ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ibiganiro bihuza abanye politike batavuga rumwe na leta gusa vyatanguye kuri no wa mbere yarusha muri Tanzania umuhuza yabagabuyemo ibice bibiri ibigizwe n'ababa mu gihugu c'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu umugwi wabahunze niwe yatanguye kubonana nawo mu byo abatavuga rumwe na leta babwijwe rya Amerika ko bifuza gushikiriza umuhuza harimo ikibazo c'impunzi sa nibumvikana ingene botahukanwa nkuko muvyumva muri no nkuru munyesha makuru w'ijwi rya Amerika yarusha Pierre Claver niyo nkuru
isaha zitano z'umurango niyo muhoza wa matatu y'abarundi Benjamin Mukapa yatangura kwakira abanyepolitike bahungiye hanze y'u Burundi bose hamwe abagizwe mu gwa mbere ntibashika 15 barimo Leonard Nyangoma atwara umugambi SNDD Frederico bamvuga inyumvira atwara umugambi s'abanyafrodebu Joseph Ntidendereza aserukira umugambwe Alide ubuserukira umugambwe Frode Bunyakuri nabandi umugugira kabiri urimo bavuye mu Burundi nkwaboza twa Burundi service ntibantunganya agatogwasa icegeya cambere cy'umukuru w'inama shinga mateka nabandi bakigwa kuvisa 8 mu masaha yo muri Tanzania abo mu butumwa bafise babwira umuhuza harimo ko yofasha ibyerekeye gutahukana impunzi Jean Dieu Mutabazi ari muri uwo mugwi avuga ko tangura gutahuka abo yita imboneza
tumusabe kandi adufashe kubyerekeye impunzi novuga zimboneza abo bita abalidere abo nibo bategeza kutaha kubera badatashe baguma bazo barabwira amajambo atagororotse aba izindi impunzi ziri mu makambi nk'i Tanzania canke imama mu gihugu cy'u Rwanda canke na Kivale muntuze muri mu Buganda ahubwo arukuza bagatunganya imigambo yabo bakagira opposition hagati mu gihugu kujya twese tubigira no gufasha aya yandi maleta nayo adufashe kugira ngo izo mpunzi abo bantu bato bato nabo nyene bazohave bahunguka hanyuma mu raba bakuru bihugu bakakarere yuko atamuntu yogira uruhara mu gukingira kibaba ushaka gufata ibigwanisho ngo agwanye iyubuciwe
ubwo butumwa nta busangiye na Leonce Ngendakumana icegera cyo twara umugambwe Sawanya Frodebu
oyo ikibazo cy'impunzi urumva ahubwo nabandi baguma biyongera bahunga nabandi buca bahunga ikibazo cy'impunzi hatabonetse umuti kubyabazo niko ndakubwira kizoguma ciyongera nta muntu azosaba impunzi ngo zize kuko impunzi zizisaba ziriza nazo nyene ziravye kwe mu gihugu haramara umutekano bimwe byatuma bahunga ko bitakiriyo
abanyapolitike bashika 10 bahunze bari mu runani senarede rutavuga rumwe na leta ntibitabye ibi biganiro kandi bari batumiwe abo barimo Gervais Rufyikiri yahoze ari cagira cha kabiri cy'umukuru w'igihugu byo ntavye hanyuma yahunze yatwara inama nshinga amateka Leonidas Yatungimana yahunze avugira umukuru w'igihugu nabandi bari mu rwego nyobozi rw'ugo runani senarede Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL wemewe n'amategeko yatumiwe avuye Bujumbura avuga ko uko kutitaba ariko gutuma amahoro ataboneka
baracari inyuma ibintu sivyo gukwega kwegana ko abarundi bararushe wogera kabaza bajya abanyagihugu bari mu gihugu canke abarundi bahungiye hanze bajya abanyagihugu bato bato bahungiye hanze bati barya abantu mubona gute ko batitavye murabashigikiye kutita ibiganiro baca batera ivyatsi kuko sivyo babatumye nta wankica tumvise uyu mutama su murundi ndacaronzera muri mu bintu by'abarundi agomba kudufasha kandi mugafasha bifashije abo rovuga ngo ntibaza kuko batiswe gutya cye nibaza yuko bari ko baratakaza umwanya kandi utakariza abanyagihugu bakeneye iterambere
umugambi sa abanyafrodebu uri mu runani senarede ariko witavye icegera cyo gutwara ngenda kumana arabifite insiguro
kutumvikana ku bijyanye n'icyo bisingwa igitutsi igitutsi ndikingana n'ubwikanyo buba mu gihugu igitutsi ntaho gihuriye n'ingorane abarundi barimwo abarundi bafise ubukene bafise inzara ingwara ubushomeri ibyo bibazo nshobora kubigeranya n'igitutsi Mandela twebwe twego tuganira nabo yo nayiprona yaduhamagaye abonye twansebwe ya gose acha avuga ati aba batawe sindabumva nabo nibicucu ati abantu mudashobora kumva ingorane abanyagihugu bavuga mugavuga mu byabuyo ya gusa ati nicyo gituma bavuga ko mwagizeho nyabwoko ry'abatutsi ariko cyabuje ko tubane tuganira nabo kandi cyabuje ko dushika ku byo twipfuza gushikako
nemugihe ugoro nanesa na rede rutitabye ruvuga ko rutacize umuhuza muri umubonano w'umunsi umwe bitekanuje ko umuhuza Benjamin Mkapa yahoza atwara igihugu cha Tanzania amaze kubonana niyo migwi ibiri yabavuye mu Burundi nabahunze ababwira ibikwiye gukogwa hamwe no rupapuro rw'inzira ico ibiro vyiwe byise Federute ruri mu muti ushoboka kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu no mubonano uri kubera mu mwiherero Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru, twemerera abakunzi b'ijwi rya Amerika kubandanya dukurikirana iyo mibonano rero ku buryo bwihariye. Twatumiriye kuza gukurikirana amakuru aramvuye atandukanye ku mwanya makuru yacu yo hanyuma ku mugoroba. Tumira amategatonya hama tubandanye ikiganiro cacu. Abanyagihugu muri site twuya turi muri commune ya Mukike intara ya Bujumbura basaba gushigikirwa n'abajeje intwaro kugira ngo basubire mu matongo yabo ari ma commune ahantu rubibe niyo commune babamwo. Aha babona ko ingorane zimwe ziva ku bukene ezogabanuka. Diane Ndonse adufitiye inkuru ndende.
Abanyagihugu bo muri site twuya yo muri commune Mukike babona ko ibibazo bimwe nko kubura ico bafungura byokemugwa no gusubira mu matongo yabo. Ahanini ayo matongo abanyagihugu baje bavamwo ari muri commune Mutambu ihanuru bibe na commune Mukike. Gushikayo bavuga ko bibasaba amasaha 5. Barabeho Daforoza umwe mu banyagihugu bo ngaha muri site twuya avuga ko bitaborohera gufata urugendo baje kurima muri ayo matongo.
Bikuravunuje Mutambu ugiye mwijoro ningo kushika yo saa 6 uwo bironka gute ugazugafungurira umwana ayo mutambo ntabuje dufite bwo cyo kuharima tubakure kandi naho nyina nane wibazaho kugira je kurima mutambo vuye aha umwana wo bamusigiye iki ntiwosiga umwana gaha aye ngugiye kurima mutambo uwo bo bamusigiye iki uwo bamusigiye ende niko uko gusanga yarapfuye ninzara.
Bamwe muri aba banyagihugu bavuga ko bakotesha amatongo bakayaha bayarima gucyo bagacamwe kubira umwimbu ariko bavuga ko batikenura bikwiye bivuye ko batari hafi yayo matongo ngo bayabungabunge mu kuyatabira. Iradukunda Ana Maria numwe mu bana b'imfuvyi avuga ko umwimbu baronka umusahiriza kuri amafaranga y'ishure ariko ko vyo mugora kuja kuba kuri iryo tongo.
Ntabeye ntamaruronka kandi n'amatongo usanga yaramaze guseba ni handi ku murimisha bugabure ku bari masubirizamo amahera kugira ubakisha inzu ntashobora kuboneka nko mwatwe bo turabanyeshuri ushobora kuvuga ati nkuramwo ayo kwisomesha ku ishuri rero ugasanga biragoye na irasiyo birakora kugira uyaronke kugira uronke nayo kubakisha izo nzu.
Aba banyagihugu basaba gushigikirwa kugira bashobore kwegera amatongo yabo. Aha basaba gushigikirwa mu bijanye no kuronswa ibitungwa kugira bashobore kuronka intabire hamwe no kuronswa ibikoresho byo kubaka amazu y'uburaro.
Ubunye hari hamashira hamwe atanga inka ayimpaye nkashishira mu nzu nushaka kudahondirwa utwatsi mu dusoko atanda yahirira mu nzu hama nakavisi no basigaranye hagatabira kamera.
Dufise ikibazo cy'amazu yo kubamwe wo turonkera inzu twege twogenda tukasubiraho twahora tuba kandi umutekano uriho
ni mu gitinya abo mwasize.
Oya niyo tugiye turayaga tukarara nabo bakaduhinda
nk'amahera yo kubakisha ubuye ibiti ntabyo tugifise ku matongo kugira rero nk'ingenu vyatoraye amatafari canke nahoro nk'ivyo biti bisaba uburyo udafise ubigufasha ngo ntibikunde
burya kuba uguma uri nyambukira ukaguma uri nk'umucangiro ntibinezera cane no kuba uri ku itongo rya wavukiyeko. Biza cane nuko leta yodufasha ikatwubakira ku matongo twavukiyeko.
Musitaneri wa commune Mukike Jeremy Ngendakumana avuga ko bazovugana n'abarongoye amakomine baje bavamwo kugira batorere inyishu hamwe ibijanye no guhungura aba banyagihugu.
Ico cifuzo ico bari bwadushikirize ariko ko kimaze kuboneka tuzoheza turabe tuvugane n'abasanzwe barongoye amakomine baje bavamwo kugira ngo bige ingene boshika mu vyabo no mutwabo.
Amakuru dukura muri site twuya avuga ko abanyagihugu baho bagizwe n'imiryango 66 bagizwe n'abatutsi hamwe n'abahutu bakaba bahaje mu 1993 igihe cy'intambara baje bava mu makomine ya Mutambu, Muhuta, Bugarama na Kabezi. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane tuvengaho onye mu ntara ya Bujumbura dukubitire mu ntara ya Gitega habarimye ibikawa mu Burundi basa n'abatanguye kudebukirwa gukorera ico gitegwa njabukamazi. Bamwe mu barimye muri commune Bukirasazi intara ya Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika bavuze ko amafaranga baronka mu ikawa ari make rugeranirije nayo baronka mu bindi bitegwa. Abenshi muri bo bazi ndetse batanguye kuza baraheba kuyirima nk'uko muvyumva muri nonkuru ya Raisa Liliane n'amahoro akora ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega.
Bimwe mu bipimo vy'ikawa vya komine Bukirasazi Ijwi rya Amerika ryagendeye ni nk'ibipimo vyo ku mutumba Kibuye birangwa mwa hanini bitegwa bitandukanye nk'ibigori n'ibitoki ibiraya n'ibiharage isiguro banye ni bipimo batanga igituma bahisemo kuza baravanga igitegwa cikawa n'ibindi bitegwa siyindi nuko ico gitegwa iyo bagishoye bakigurisha amahera make ugereranije n'ibindi bitegwa uno mukurambere dusanze mu ndimo ziwe agereranya agaciri kawa yari fise muri kahise na kifise ubu
Mwana nguko kamezu kuu, anahitie ndiye, munga wano ndiye, sinikulikila nyakabi, kukula wana jiewe, ikitema nuhuka hiva. Nene kwa tamishika na yefise. Kukisha nipuza chosi, ndakikula haa. Nabangwaje, kariku, ndashiba kugena kapira mugenza jendi. Nabara, higia yeje nina za kuizine, ndahisa ndakuhi, akachafashi.
Kubikawa ya mifiti ya kamaro, abadimi hamieni gihugu chose, abadimi uomuri rusangi, ubusiko bakibibona. Ahani mugihe imi idogari mishi, kuraba abadimi, bivu yeko bivavya watu kwa inguvu, nubujob ginshi, mugukorera ikawa, bagatako nibaro nginyungu. Kubivyo, bachaba itamu kuitu kwa rikibindi bitegwa bibungu kira, Rosaria Ndabazi, numwe muri benshi, bamaze guhagarika kurima ikawa kubera inyungu nke bayironkamwo
urasasira kawa ukakabagarira ahagera kukamura naho nyene nukuru ukarondera namaze namafaranga ukagerera abakozi mugaho amara kugira ngo bakugurire ucu usanga baguhaya amafaranga make ugacuvuga uhitamwa tirero je wakakawa hakono kuri gwandaruhira ubusa reka nteremwe bitoki ibigori biraya bimara n'imisi mike ye mwana akahava fungura vu
yamara bajejwe ivyindimo bananegura inyifato y'abarimi bikawa yukurima hagati mu bipimo bakavuga ko bica bigira ingaruka mbi ku mwimbu nikora mvuye kure no mufundi w'indimo
mugiye bari ko baratera mu bindi bitegwa abahinga bayumviriza bacha bumva makamoto k'ivyo bindi bitegwa umwanya barima mu nyamba batutera mu biharage batera mu bigori hari hukurima hari hukubagara aho bibandanya bacira imizi ikawa imizi yonka ikwega ivyunyu nyumvye ikawa kugira igitewa kimegwe neza irandaranda hejuru baguma bayirimamo baba ariko baraciye imizi
kubwo abanimi bikawa intandaro yuko kudendebukirwa kwitaho gukorera igitegwa cikawa ni kuva iki gisata gishizwe mu minwe yabikorera utwabo insiguro batanga nuko amashirahamwe yigenga atacafasha mu gukurikirana abarimye hanyuma bakababazwa nuko batigera bamenyeshwa igiciro cikawa kugihe iyo bashoye umwimbo wabo bagaca bahabwa intica ntikize bagasanga bariko bakorera guhomba
ne bahengera ikawa yaraheze abanyagihugu barayibatwaye bayibatwara ku mahera make ngo kiro cakawa ngo kizogugwaya kuma umunyagihugu ntacha cunguka umunyagihugu bari karara akorera abajya bagwiza tunga niho duca tushavura rero
ico twosaba leta ahubwo kari gusubira mu minwe ya leta igaca canke ishinga ibiciro hakirika revuba navuba atakawa kazogugwa ku munzana amafaranga ya nani
kugwego gw'ubuyobozi bw'uburimye n'ubworozi mu ntara ya Gitega ntibakana ku kibazo citito kagikawa cagiye kunyuka kuva igisata cikawa gishizwe mu minwe yabikorera utwabo haraheze hafi imyaka 10 inkurikizi nuko bikorera utwabo bashira imbere amafaranga hakubanza gushigikira umurimyi mu gukorera ikawa ari navyo vyotanze umwimbo ushimishije nkuko umuyobozi w'uburimye n'ubworozi muri no ntara ya Gitega Mayange Hermenegild abimenyesha akabandanya avuga ningene bariko barategekanya kugarukira iki gitegwa
leta irikiramera nk'isubira gufata ikibazo mu minwe kugira ngo habe icigwa kijanye n'isuzuma cyo kuraba koko ugushira minwe yabikorera utwabo igisata cikawa yuko vyoba vyarazaniye akarusho igihugu canke yuko vyoba vyarasubije inyuma iterambere y'ico gisata cikawa ubu rero dufite cizero yuko inyuma iyo suzuma ryimirije mu misi imbere dushobora kuzoronka umuco gutyo n'ivyo abangombwa nibasanga koko kugushira mu nwe bikoreye ivyo gisata cikawa ariyo ntambamye ituma n'igiciro gishikira abarimye ari gito kuri ubu leta izoheza ifate izindi ngingo ariko mu kurindira aha mu ntara gitega uyu munsi dukubitirwa kuza guhimiriza abarimye bikawa kugira ngo tuyigarukire amashiramo yo mu ntara tubahamagarira gukorana kugira ngo turabe yuko twosubiza itoto ico gisata
abarimye bigitegwa cikawa bavuga ko batangazwa nuko igiciro cikawa ku kiro bakironka ko make ugereranije n'amahera baronka ku kiro ku bindi vyimbugwa ahandi mu gihe ikiro cikawa y'ibiturumbwe bashaka kukigurirwa amafaranga y'amarundi ari hagati y'amajana 3 na 50 n'amajana 5 ariko nk'ikiro cibiharage kikagurwa amafaranga ari hagati y'amajana 7 n'igihumbi n'amajana 5 y'amarundi mu ntara ya Gitega Khaisa Lilian ina mahoro Ijwi rya Amerika
muri sanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko twibaza ko muza kuba muri kumwe natwe igihe cy'isaha 10 mu kiganiro muri Sanze nk'uko mumvise tukibatumiriyemo. Ubu naho twerekeze mu ntara ya Ngoza hamakenga ari menshi mu gwaruka go muri site y'abateshejwe izabo yo muri commune Ruhororo ko umugera wa sida ushobora kwiyongera aho ni mu gihe bavuga ko hari ubukene bw'udukingirizo hamwe nuko bataronka inyigisho kwijanye n'umugera wa sida. Ivyo biruko mu gihe mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi bavuga ko itigira ivyabandura uwo mugera vyiyongereye mu mwaka wa 2016 gatandatu. Inkuru ndende na Moise Misago.
Ukuburizo nyigisho kubijanye no kwikingira umugera wa sida kurwo gwaruka ni kimwe gituma babona ko amagara yabo agera miwe. Muri iyo site ya Ruhororo ugwaruka gwemeza ko bitaborohera kuronka ubukingirizo mu gihe rubukeneye. Aho bushoboye kuboneka ni mu bunywero gusa naho nyene si hose. Uko kutaboneka muri iyo site ubwo bukingirizo ubwo gwaruka rukabona ko ari ntambamyi mu kuburonka. Aba ni bamwe mu banyaruhorono
buraboneka nyene rimwe rimwe agiya babubura nyene ugapfa kwihangana muga bashobora kujya kukagura nk'ahantu mu kabari aho ngaho
nga muri site ugwaruka nta nyigisho zikwiye bijanye n'ubwo bukingirizo
urumva bintu byoroha ni ko batama farmasi batwegereye ngo maze kubuhiga mu bintu urumva umuntu arapfa kwinjira uko nyene ariko bayeye mu bagenzi aba nta nyigisho ziboneka nga ntazigara ziboneka na gato. Aya bayini nabo bishitse karonka harapfa kubwambura uko bishakiye kasi sinibaza kubera atanyiki cyose baturonka sinibaza ko nuka ronse akambara nko bibereye
kugeza isaha cyose no sinovuga ko buhari na buhari ana bukingiriza buhari aya nawe bisanga ngira batarana bubona
ubwo gwaruka go muri iyo site urafise impungenge nyinshi kuvyerekeye amagara yabo. Ubwo gwaruka rusaba ko guhabwa inyigisho zijyanye no kwikingira umugera wa sida hamwe no kuronswa ubwo bukingirizo hafi.
Impungenge ntiyobura murazi ko mubiri cyangwa goyi abajene murazi kuntu bisanga bashyushye gucyo ugasanga bagiye barakeneranira bakeneraniye naho ubwo buntu bwo bukingirizo atabwo bafise ni naho uzasanga umugera wagiyuragwira ariyo nababigwamo yatabi izi batabiziguriyo dufate nk'abari meshaki yago bakaza bakigisha ugwaruka bakabereka nubwo bukingirizo bakababwira n'uko nubwo bukoresha ama bakazana nka poste nk'ahantu nyene baze barabutora
bo imunye nzobora kuko uravye umugira wa sida uko ugiye no gwirirana cyane nko kubaho majene badusaba ko babone ikingisho zikwiye cyane mu gwaruka bakabigisha nubwo bukingirizo bakabuzana bakabwegereza abajene ubwo bukeneye bashobora kubutora hafi.
Abari meshaki yago muri iyo site batanga ubwo bukingirizo kububatse bifuza gutandukanya imvyara nayo ivyerekeye kwigishanya uko bukora kangoye Melchior ati urwaruka rwigishanya hagati yago. Ku ishuri ryisumbuye gegamiye komini ya Ruhororo hasanzwe hari umugwi urwaruka ujeje kugwanya sida. Dalsi Munezero arongoye uwo mugwi avuga ko bahora batanga inyigisho naho hari ubukene bw'ubukingirizo muri iyo site babamwe.
Turabigisha ingene bigenda nko kugakingirizo kabagabo tukababwira ingene bagafata n'iminota kamara nakabakenyezi kandi naho bikunda kugorana bukabura tukababarira ingene bashobora kubyifatamo iyo bakarose mu kugakoresha muri site. Ntaburi ikibazo nyine kirahari kubera ntitushobora kumenya muri site yuko bwaba buhari kiretse umuntu abaye bwabwirondera ubwiwe.
amakuru dukura mu bajejwe amagara y'abantu muri yo site amenyesha ko ugaruka rufise iminsi ibiri gwakigwa ku ivuriro gitiriwe Centre de Santé Ami de Jeune naho bakigwa ivyinyigisho bazihabwa muri rusangi n'ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Umwe mu baforoma bakira ugo gwaruka Copense Nzuhabonayo amenyesha ko ugwaruka rubitura mu mpisho ariko ko bagiye guhimiriza cyane ugo gwaruka.
Ama rero ibyo by'agashingirizo tuvugira hamwe n'ibindi cyose bijanye no kwirinda imbanye n'ingwara hanyuma ugakeneye rero yanyuzwe n'inyigisho aregera umuforomo wari wese akakamaronsa sabaje nabonye n'abarundi bose ibintu by'imibonano mpuzabitsina biracyateye isoni baza bihishije ariko kubera nyine turi Centre de Santé Ami de Jeune turamenyeranye baratwitura caba hari umwanya wabo bakaza mu ibanga nko guhera umwaka uheze kuva dutanguye gukora ibintu by'abajene bashika nka 200 harimo nka babiri twasanze barande bose n'imbanye turabashyira ku muti.
Mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi baratunganije isuzuma rusange ry'umugera wa sida mu mwaka wa 2016 mu bipimishije abarenga 192 muri bo abarenga 700 hanini bagize n'urwaruka basanze banduye umugera wa sida. Muganga Philbert Sendegeya arongo iyo ntara y'ubuvuzi agashikiriza ko ibitigiri byiyongereye by'abagendana umugera wa sida mu mwaka wa 2016. Muri site ya Ruhororo, Moise Misago, Ijwi ry'Amerika.
Dutandukire yavugwa mu makambi abanyeshuri b'abarundi biga mu ishuri ryisumbuye ry'uburimi rya Institut Sebatwa ryo mu Rusenda bavuga ko bagiye guteza imbere umwuga wo kurima basabikaniriza ubumenyi abarimyi b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Congo. Ivyinshi ku ino nkuru na Vedaste Ngabo akoresha ijwi ry'Amerika mu Rusenda.
Abanyeshuri b'abarundi biga mu ishami ry'ubuhinzi kuri Institut Sebatwa basobanura ko ubumenyi bari kuvoma muri iri shuri ry'ubuhinzi buzabafasha kongera umusaruro mu buhinzi haba mu nkambi cyangwa mu gihe bazaba basubiye mu gihugu cy'u Burundi.
Ibyo bimana ni bafasha tugasubira iwacu mu Burundi cyangwa nubwo twatukiri ino twifuza yuko twoteza imbere agonome kubera urazi yuko umuntu abashejweho n'uburimyi bamwe bamutwashijweho n'uburimyi kugira duteze imbere igihugu bivanye n'uburimyi.
Cyane uzakora iki kugira ngo ubiteze imbere?
Mbo tuzogerageza gutera ibintu byari bifungurwa tukurikirana abantu bakora te bifungurwa hamwe na dufashe tukayarangiza bateye bifungurwa bateye inyumbati ibigori umva tubereke inkima kuyo kubutera ku buhinga umeze neza kugira umwimbo ushishikare kuba wowe mwishi.
Ubu si ubumenyi umaze kuvanamo ni kumarira bari abahinzi bane?
Eh twamaze kumenya ingere dushobora gutera inyumbati ku buhinga umeze neza ibigori ndetse n'ibindi bindi nyeto twamaze kubimenya.
Nkuko bisobanurwa na Nitunga Claudine umunyeshuri mu mwaka wa gatanu mu ishami ry'ubuhinzi kuri iki kigo cya Institut Sebatwa avuga yuko umwaka umwe asigaranye kugira ngo arangize amashuri ye yisumbuye azafasha abahinzi guhinga mu buryo bwa kijambere ahereye ku bahinzi babana nabo mu nkambi yo mu Rusenda.
Jewe ni Imana yanshoboza nkamara amashuri yabona iyi gisata nakurikiranye nzogerageza uburyo bwose nshobora kwigisha abagenzi banje ukuntu dushobora gutera ibitegwa ku murongo n'ukuntu dukwiye kuza turabikurikirana tukabigirira neza ku buryo naho imvura yogwa wabiteye neza ku murongo ku buryo bitohura n'isanganya.
None se nk'aba babyibwe mu nkambi bahinga ni izihe nama uzabagira?
Mu nkambi icyo nzobamarira ni ukuvuga ko nobereka ukuntu bashobora gutera ibitegwa ku buryo badatera basanzaza kure hirya na hirya ku buryo babitera ku murongo.
Ubu ngubu hari akarima waba ufite ko wiga agronomi?
Njewe muhira mu nkambi ndagafise kandi ni ngaha ku ishure ndiko ndakora ku buryo byose ndiko ndabimenya bukebo.
Ni ibihe bihingwa mubona byabahanga mu Rusenda mwiga guhinga?
Imyumbati kabisa irahaba cyane ni cyo giterwa hanini cyane ndi kubona.
Aba banyeshuri b'abarundi biga ishami ry'ubuhinzi batangaza ko bagifite imbogamizi zo kubura amafaranga azabajana muri stage ku kigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi kiri i Bukavu kuko buri munyeshuri yishurira amafaranga y'ingendo iyo agiye muri stage.
Ibibazo nk'aho tugira stage twategerezwa ku kigo Bukavu muri station inela mu rungu muga kubera uburyo ntabwo bidushobokera.
None mugasaba
ko saba nk'iyi hasere yuko yodufasha na Karolina zo zisanzwe zidufasha mu byerekeye amashuri kugana natwe tuzoje kugirira stage muri iyo station ya Inela mu rungu.
Basaba iki kugira ngo muje?
bisaba uburyo bwo gushikayo gusa nayo ugushubishaka byo by'abanyeshuri babishaka.
Mu bigo bitanu by'amashuri yisumbuye byakiriye abanyeshuri b'Abarundi usanga arabiga amashami y'ikoranabuhanga, ikiganga, ubuhinzi n'uburezi. Muri ayo mashami yose abanyeshuri b'Abarundi baza mu myanya ya mbere mu gutsinda. Vedasenga bohejwe rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo, nino kuri iyo nkuru yawe duce dusozera kino kiganiro cacu cuno munsi. Ariko imbere yuko dusezerana mu nkundire, ndabibutse ko ibiganiro bihuza abanyepolitike batavuga rumwe na leta vyatanguye kuri no wa mbere iyarusha muri Tanzania, bikaza kurara biheze niko bitegekanijwe atagihindutse. Umuhuza yabagabuyemo ibice bibiri bigizwe ahanini n'ababa mu gihugu c'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu. Umugwi w'abahunze niwo yatanguye kubonana nawo mu vyo abatavuga rumwe na leta babwije urya Amerika ko bipfuza gushikiriza. Ni kuvyerekeye ikibazo c'impunzi, gusa impande zose ntizumvikana kuri ico kibazo c'impunzi ingene zo tahukanwa. Mwavyumvise kandi muri ki ano makuru babategetse ba Republika ya Demokarasi ya Kongo batangaje kuri no w'Imana ko abagwanyi bashika amajana abiri muhari M23 binjiye ku butaka bwa Kongo bavuye mu gihugu c'u Buganda. Makoze mwe mwatwumviriza yakoze Macbili ya Bero yashikanye amajwi iwanyu. Diane Nahazwe, tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.